nyakuha perezida Pierre Buyoya mwavuze murongoye Burundi nkurakoze cyane gose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari urubanza mwaciriwe n'abandi bashya nka 18 rubasabira umunyororo wo guherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye mbega ubwo rubanza mwagwakiriye gute
ubwa mbere ibyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza kubwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero ubwo rubanza rwaciwe ijambo ni rya rindi mu rubanza kuzacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga ubwo rubanza urabye igihe ibigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahanwe rihana ibyaha byo 81 byariho igihe perezida Ndadaye yaganagugwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze ubu rero tumaze imyaka 27 icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996 gugurugwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko
muriko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu w'i Burundi itazi amategeko muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko aho nyanza
navuze yuko sentare nayo ntizitazi amategeko mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yabonye inzego za politiki y'uguca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko
aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga
ikindi rero nareko ndavuga unduhunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turi ko turagirizwa urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi none no kongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze kerekanwa mu ncamake rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye nuko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite rekonsiliyasiyo yari kujya mu butungane nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki si urubanza rujyanye mu butungane
none mwaba mufise
wirabye neza abantu barimwo mu rubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu Ndadaye yaganagurwa ko mu rubanza rwaciriwe novuga intwaro ya iprona kuko urabye mbere n'abo baciriwe imanza harimwo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe
none
ino rero twebwe tuvuga tuti ni rubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe turaziyamirije
muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza
tuzo kunguruza nkuko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'Uburundi no mu masentare y'Amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare n'imwe ikora mu mategeko ibyoshobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye aha mvuze ku giti cyanje.